inshuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.
Iyi mwumva ni Radio y'Amerika. Radio y'Amerika mu Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104.3 y'Ijwi y'Amerika. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuje mwese kandi bahaye ikaze mu makuru yacu y'akakanya. Mu Rwanda hitezwe ko abanyarwanda ba mbere bakingirwa COVID-19 guhera kuri wa gatanu.
Tuzagenda twakira inkingo inshuro nyinshi kuko umugambi ni uko dukingira abanyarwanda bangana na miliyoni 7,800,000. Bivuze yuko rero urugendo ruratangiye rwo kwakira inkingo.
Uwo ni Dr. Ngamije Daniel, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda. Ubutabera bw'u Burundi bwafashe icyemezo cyo kugumisha muri gereza abarundi 8 bari barahungiye muri Tanzania mu mwaka ushize. Ethiopia yarekuye abakozi bakorana n'itangazamakuru ryo mu mahanga bari bafungiye mu ntara ya Tigre. Naho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose Papa Francisco yanze gusubika cyangwa kuburizamo uruzinduko muri Iraq, nubwo muri iki gihugu harangwa umutekano muke. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya, nimujye kure. Amakuru yacu turahere kwavugwa hirya no hino ku isi. Abakekwa ko ari intagondwa z'abayisilamu bishe abantu 8 mu gitero cyakozwe ku isoko riri mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Congo. Fide Niyongabo araduha inkuru.
Icyo gitero cyabaye no musi kuwa gatatu cyagirizwa abagwanyi bo mugwi Allied Democratic Forces ADF mu mpfunyapfunyo mugwi ADF korera mu buseruko bwa Congo kuva mu myaka yo mu 1990. Warakoze ibitero byo kwihora byihaye inkumbi mu basivili kuba igisirikare cya leta gitanga ibitero byo kugwanya mu mwaka w'2019. Wagirizwe iyicwa ry'abantu barengizena na 40 kuva uyu mwaka w'2021 utangwi mu bitero byabaye mu buseruko bw'igihugu. Umugwi ADF warisha abantu 850 mu mwaka uheze nguko bishikirizwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Jiri Gotabo akorera rimwe mu mashyirahamwe haranira agateka ka muntu mu buseruko bwa Congo avuga ko abagwanyi b'uwo mugwi binjiye mu mihana yahitwa Mambelenga mu karere ka Irumu ku mutaga wo ku munsi wa kabiri batangura kurasa abantu. Babiri mu bakoze icyo gitero barahasize ubuzima. Umuvugizi w'igisirikare cya Congo yemeje icyo gitero cyabereye mu karere ka Mambelenga kari hagati y'ibisagara bya Bunia na Beni mu buseruko bw'igihugu.
Ethiopia yarekuye abakozi bakorana n'itangazamakuru ryo mu mahanga bari bafungiye mu ntara ya Tigre. Fide Niyongabo abafitiye iyi nkuru.
Abo banyayethiopia bane bakorana n'abamenyeshamakuru b'abanyamahanga barekuwe uno musi kuwa gatatu atavyaha bagirijwe. Gimae Gebru, umumenyeshamakuru akorera serivisi y'ururimi rw'igitigrinya kuri BBC, abahindura mu ndimi babiri bakorera itororokanizo ry'amakuru ryo mu France, Agence France Presse n'ikinyamakuru Financial Times, hamwe n'umumenyeshamakuru akorera ikinyamakuru New York Times bari batawe mu mvuto mu minsi iheze. BBC yemeje irekugwa rya Gimae mu butumwa ku rubuga Twitter, mu gihe AFP na New York Times navyo nyene vyemeje ko abakozi bayo barekuwe. Daniel Rhodes ha icegera cy'umutegetsi mukuru ajeje gutanga amakuru mu kinyamakuru New York Times avuga ko bashimishijwe n'uko umumenyesha makuru wabo abakorera mu ntara ya Tigre yarekuwe atavyaha yagirijwe. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yarahinduye ibintu mu gihugu ciwe kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka w'2018, harimwo kurekurira abamenyeshamakuru kurangura imirimo yabo atantambamye. Yongeye ararekura abamenyeshamakuru batari bake bari batawe mu mvuto. Yamara amashyirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ku bwigenge bw'ubutangazamakuru bwageramiwe bikomeye igihe haduka ubwicanyi n'uruhagarara mu gihugu, harimo n'intambara mu ntara ya Tigre.
Umunyepolitiki utavuga rumwe na leta ya Senegali, Ousmane Sonko, yahagaritswe mu gihe abamushyigikiye bari mu myigaragambyo. Fide Niyongabo arakomeza inkuru.
Abamwunganira bemeje ko yahagaritswe uno musi wa gatatu ku murwa mukuru Dakar aja kurenguka muri sentare ku caha co gufata umupfasoni ku nguvu yagirizwa. We amenyesha ko ico caha yagirizwa gifatiye ku mvo za politiki. Uyu munsi kandi abantu amajana n'amajana bagize imyiyerekano ku mugwa mukuru Dakar yo kumushigikira. Abapolisi bagerageje kubashwiragiza mu kurasa imyuka ibabaza mu maso. Abamwunganira bombi Sheikh Kuresi na Etienne Dion bavuga ko yagirijwe ko yahungabanije umutekano kandi yagize uruhara mu myiyerekano itarekuriwe n'amategeko igihe yahagarikwa. Ibinyamakuru byo muri Senegal byatangaje ko mu kwezi guheze Amufaso ni yagirije Songo ko yamufashe ku nguvu acarashingisha urubanza muri sentare. Usman Songo afite imyaka 46 muri iki gihe yarahiganywe na Perezida Macky Sall mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2019 yarangije mu kibanza cya gatatu. Songo arongoye umugambo utavuga rumwe na leta PASTEF yarahakanye ibyo yagirizwa, ahubwo yagirije Perezida Sall ko ari karondera kumukura mu nzira mbere y'amatora ategekanijwe kuba mu mwaka w'2024. Abanyasenegal ntibazi neza niba Sall afise imyaka 59 azorondera kwitoza mu kingo kigira gatatu. Ibwirizwa washingiro ritegekanya ibiringo bibiri ku bakuru b'igihugu. Yamara yaratanguje igikorwa cyo gusubira kwihweza ibwirizwa washingiro mu mwaka w'2016. Ivyo vyaratumye abantu bibaza ko afise imigambi yo gusubira kwitoza mu mabanga y'umukuru w'igihugu.
Ibikorwa byo guha ibihugu byo muri Afrika inkingo za COVID-19 birarimbanyije, inkuru nayo mugezwaho na Fidel Nyongabo.
Ibindi bihugu byo muri Afrika byanonse no munsi kwa gatatu inshandago zo kwikingira ikiza cya COVID-19 za mbere zari zimaze igihe zirindiwe. Ibihugu bya Kenya n'u Rwanda byaronse izo nshandago zatanzwe hisunzwe umugambi mpuzamakungu wa COVAX ugenewe kubona ko inshandago zirongejwe ibihugu bikenye. Abategetsi bo muri Afrika ibari bashimishijwe no kubona ibihugu bitunze biri kurushi bitanguza umugambi wo gukingira abanyagihugu bavyo inyuma yuko vyigungiye ko igitegeri kinini cy'inshandago. Umuyobozi w'ikigo kijejwe kurwanya no kwirinda indwara muri Afrika CDC John Nkengasong mu ndwi iheze yavuze ko Afrika izomenyekana nk'akarere ka COVID-19 mu gihe itoshobora gukingira ibice 60% by'abanyagihugu bayo angana n'umuriyaridi n'imiliyoni 300,000. Igitigiri cy'abantu bemezwe ko bahitanywe n'ikiza cya COVID-19 muri Afrika cyarenze abantu 100,000 mu kwezi guheze. Gushika ubu ibihugu bya Ghana, Cote d'Ivoire, Nigeria, Angola na Congo nabyo nyene biramaze kuronka inkandago za mbere bikiye mu mugambi wa COVAX, mu gihe ibindi bihugu bitari bike birimo Mali, Senegal, Malawi na Uganda itegekanijwe kuronka izo nshandago muri iyi ndwi. U Rwanda nicyo gihugu cya mbere cyo muri Afrika cyaronse inshandago z'isosiyete Pfizer biciye mu mugambi wa COVAX. Uwo mugambi wari watebeshejwe bivuye ku bitegiri byari bigereranye by'inshandago ku isi hamwe n'ibibazo bijanye no kuzitanga. Umugambi wa COVAX wonyene uzoshobora kuronsa ibihugu byo muri Afrika uko ari 54 inshandago zikenewe kugira zikingira ibice 60% by'abanyafrika.
Muri Myanmar abasirikare nanone barashe mu baturage bari mu myigaragambyo yo kwamagana kudeta yo ku itariki ya mbere y'ukwa kabiri gushize. Umubare w'abapfuye nturasobanuka neza. Thomas Kamirindi afite inkuru.
Ikigo ntaramakuru Associated Press AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika na AFP Agence France Presse cyo mu Bufaransa bivuga ko abishwe ari batandatu, naho ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza cyo kiratangaza ko umubare w'abishwe ari 13. Umubare w'abakomeretse nawo nturamenyekana neza, ariko amakuru atandukanye avuga byibura 30. Ibi bitangazamakuru byose n'ibindi binyuranye biremeza ko abasirikari bakoresheje amasasu y'intambara mu miji itandukanye ya Myanmar ku baturage bamaze ukwezi mu myigaragambyo buri munsi badacogora. Abishwe uyu munsi barimo n'umwana w'umuhungu w'imyaka 14, bariyongera kuri 20 bari bamaze gupfa kugeza ubu barimo 18 nk'uko Roni yabitangaje. Barashwe ejo bundi ku cyumweru. Abantu bose hamwe bamaze kwicwa mu myigaragambyo yo muri Myanmar kugeza ubu bashobora kuba babarirwa muri 33 byibura. Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi irateganya guterana mu muhezo ejo bundi kuwa gatanu kuri iki kibazo cya Myanmar. Hagati aho abanyamakuru batandatu bose b'abenegihugu barimo umwe ukorera AP batawambyo barashinjwa kubangamira umudendezo wa rubanda. Icyaha kiramutse kibahamye bashobora gukatirwa igifungo gishobora kugera ku myaka 3.
Umushumba kiza gatereka y'isi yose Papa Francisco yanze gusubika cyangwa kuburizamo uruzinduko rwe azatangira ejo bundi kwa gatanu muri Iraq, nubwo umutekano ari muke muri iki gihugu. Inkuru nayo mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Uyu munsi ibisasu bya roketi byaguye mu kigo cy'ingabo zirwanira mu kirere cyitwa Al-Asad mu ntara ya Anbar mu burengerazuba bwa Iraq. Iki kigo gicumbikiye n'ingabo mpuzamahanga zirimo n'iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza na Denmark. Umuvugizi w'izi ngabo mpuzamahanga Colonel Wayne Maroto wo mu gisirikare cya Amerika yatangaje ko byose hamwe byari icumi. Ntiyavuze abo bakeka ko babirashe, asobanura gusa ko barimo babikoraho anketi. Ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Faransa kivuga ko byahitanye umukozi umwe w'umusiviri ariko ntigisobanura ubwenegihugu bwe. Iki gitero kibaye kandi ibyumweru bibiri nyuma y'ikindi cya roketi 14 ku kigo cya gisirikare cyegereye ikibuga cy'indege cya Erbil, umurwa mukuru w'intara ya Kurdistani mu majyaruguru ya Iraq. Papa Francisco azagenderera iyi ntara mu ruzinduko azajyamo muri Iraq ejo bundi kuwa gatanu kugera kuwa mbere w'icyumweru gitaha. Umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose yatangaje ko gahunda y'urugendo rwe itazahinduka nubwo hari umutekano muke. Yavuze ati abaturage ba Iraq baradutegereje, baraturindiriye, bategereje Papa Yohani Pawulo wa kabiri ntibamubona, ntitugomba gukomeza kubababaza bwa kabiri. Mu 1999 Papa Yohani Pawulo wa kabiri yashatse gusura Iraq ariko Vatikani na leta ya President Saddam Hussein bananiwe kumvikana icyo gihe.
Urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho CPI ruratangaza ko rwatangiye anketi mu ntara za Palestina zigaruriwe na Israeli. Inkuru nayo mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Mu itangazo yashyize ahagaragara, umushinjacyaha mukuru wa CPI Fatou Bensouda avuga ko izi anketi zizibanda ku byaha byinjira mu bubasha bw'uru rukiko byaba byarakozwe kuva ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu 2014. Asobanura ko yafashe iki cyemezo nyuma y'isuzuma ryimbitse ibiro bye byakoze mu gihe cy'imyaka 5, kandi kwa anketi zizakorwa mu bwigenge nta kubogama, nta bwoba, nta no kubera. Bensouda ateganya kureba ku byaha by'intambara byaba byarakozwe n'ingabo za Israeli n'imitwe y'Abanyapalestina, by'umwihariko umutwe wa Hamas. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri gushize, abacamanza ba CPI bo mu rugereko rwa mbere bose bavuze ko urukiko rufite ububasha bwo kubikurikirana. Israeli ntakiravuga kuri iki cyemezo gishya cy'umushinjacyaha mukuru wa CPI, ariko nyuma y'itangazo ry'abacamanza bayo, Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu yari yabiteye utwatsi avuga ko CPI atari urukiko ahubwo ari igikoresho cya politiki. Ati ibangamiye uburenganzira bw'ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi bwo kwivuna iterabwoba. Palestina ni umunyamuryango wa CPI kuva mu 2015, ariko Israeli yo ntiri mu bihugu bigize uru rukiko.
Barakoze Thomas Kamirindi na Fide Nyongabo batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda i Washington DC. Tubibutse ko turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Radio yacu ni mu ijambo rimwe. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvoa.com. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio ya Amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari rya Afurika. Mu Burundi, urukiko rw'igihugu rukorera mu ntara ya Gitega rumaze gukatira abagore bane igihano cyo gufunga imyaka 25 n'indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 15 z'amafaranga y'amarundi. Inkuru tugezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda.
Sentare nkuru ya Gitega mu rubanza gukibiriraho mukanya gaheze ihejeje gucira inyoro myaka 15 ni hadawi miliyoni 15 abakenyezi Ndayishimiye Belize, Nduwimana Christine na Kwizera Esperance bagirizwa kuba bakoze icacu gushaka kugandagura Bukeyeneza Josiane bamukubise bongera musuka mu pipiri n'umusenyi mu bihimba vyirondoka. Muri urwo rubanza gukibiriraho rwari rwitabwe n'abantu isinzi abari bahari bakamenyesha yuko urwo rubanza barushimye, ariko kwicyo gihano cy'imyaka 15 kitari gikwiye kuko abo bakenyezi bakoze ico cyaha atawugitaniye n'icyaha cyo kwica aba bari bitavye ku rubanza bakabona ko abakenyezi bari akwiye gukatirwa urubanza rwo gufungwa umunyororo wo guherayo. Abajyango babukeye neza Josiane bamenyesha yuko ugo rubanza kwa sentare nkuru y'Igitega barushima, ariko bakamenyesha yuko mu gihe iyo hadabo batoyitanga kugira bashobore kuvuza uwabo bazoheza bakunguruza kugira icyo gihano gisubigwemwo. Abakenyezi bakoze icyo cyaha bamenyesha ko uwo bukeye neza Josiane yatwaye umugabo w'umugore mugenzi wabo nabo bashaka kumukorera icyo cyaha. Uwagiriza icyaha aza ku nimero ya mbere ariwe Magnifique Shugwe ry'Imana atarafatwa kugeza nuno munsi kuko yaciye atoroka umugabo yari yafashwe kugira aje mu kibanza ciwe, ariko sentare imaze kumviriza imburano ikaba yamugize umwere bakamenyesha yuko agiye kubandanya rondego. Desira Tunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ubutabera bw'u Burundi bwafashe icyemezo cyo kugumisha muri gereza abarundi umunani bari barahungiye muri Tanzania mu mwaka ushize, bararegwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru ya Pierre Cave niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda.
Ikopira ubanza kwa sentare nkuru ya komine Muhambu gisagara ca Bujumbura Ijwi rya Amerika rifise yerekana ko impunzi z'abarundi zakuwe muri Tanzania zigatwagwa gufungirwa mu Burundi ari abagabo umunani. Iyo kopi yerekana ko ari Cimpaye Felix, niyo yandemye Ezekiel Rwasa Saidi, Revocatus Ndayishimiye, Nduwimana Anacle, Rajabu Ndizeye, Emmanuel Nizigama na Bizimana Didie bakuwe mu makambi impunzi ya Nduta na Mutenderi ari muri Tanzania mu kwezi kw'indwi umwaka uheze 2022. Amakuru Ijwi rya Amerika rifise nuko batanguye gufungirwa muri Tanzania imbere yuko igipolisi cico gihugu kibarungika mu Burundi. Bagirizwa kuvogera ubudahangarwa bw'igihugu no kuja mu migwi igwanya leta y'u Burundi igihugu nka bose bahunze mu mwaka w'2015. Mu ndwi iheze abo bagabo umunani baraburanishijwe mu ibanga niyo sentare. Ikopi y'ingingo y'urubanza ibamenyesha ko babwirizwa kuguma baburana bafunzwe bayishikirijwe kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bababuranira aratangazwa nuko abo bagabo umunani bafunzwe hatisunzwe amategeko ku bw'umutekano wiwe. Yasabye Ijwi rya Amerika ko ritovuga amazina yiwe. Mu butumwa bwanditse yaduhaye yagize ati: "N'ingingo iteye kubiri n'amategeko atayihuriye n'ubutungane, kuko twarerekanye neza ko abo bantu basa n'abanyurujwe mu nyuma bakajanwa gufungirwa mu gihugu bahunze atacana kimwe kibagira." Uwo mugabo yongera ko ati: "Abenshi bahagaritswe mu ijoro kandi nta rupapuro na rumwe ruhari rwerekana ingene bavuye mu minwe y'abategetsi ba Tanzania kugira ngo baherezwe ubutungane bw'u Burundi." Wabunganira mu by'amategeko yavuze kandi ko n'uburyo bafunzwemo nabwo nyene ari bubi. Ati: "Hiyongera ko bafungiwe kure y'aho bategerezwa kuburanira bigatuma no kwitaba muri sentare kwabo bigorana. Ni mu gihe bamwe bafungiwe mu ibohero rya Muramvya abandi ibubanza. Imiryango yabo nayo iri mu makambi y'impunzi muri Tanzania." N'urunani CBDH Vicar ruhane agateka k'impunzi ruratera ivyatsi iyo ngingo. Leopold Shanangabo ni cegera c'utwara urwo runani kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Rero twebwe tukagira tuti iyo ngingo ni ya politike, kuko biboneka neza n'uburyo bafashwe, uburyo bavanywe mu gihugu cha Tanzania mbere gushikana no mu Burundi. Biraboneka neza ko ari ibintu byagiye birategurwa cyane cyane ko hariho n'abandi benshi bafashwe muri ubwo buryo. Gushika uyu munsi tutaramenya ahantu bari, tutaramenya aho bafungiwe, tutaramenya nimba bakiriho. Dusaba leta y'u Burundi kurekura bwango izo mpunzi, ahubwo by'ukuri zigasubizwa mu miryango yabo.
Abunganira izo mpunzi bemeje ko amategeko mpuzamakungu akingira impunzi yahonyanzwe, kuko ku bwabo impunzi idashobora gusubizwa mu gihugu yahunze naho yoba ikekwa ko icakanaka. Bahamagarisha amwe mpuzamakungu hashtag gita impunzi gukingira abo rijejwe. Amashyira maharani agateka k'impunzi yoyo yerekana ko hari n'abandi benshi banyururijwe mu makambi y'impunzi muri Tanzania muri ubwo buryo.
Turasaba leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kwerekana aho izindi mpunzi zanyurujwe ziri, kuko mu biharuro dufise nuko hagati y'umwaka 2019 n'umwaka 2020 hari impunzi zishika 60 zaburiwe irengero kandi zose zagenda muri ubwo buryo. Bishoboka ko reho n'izindi, kuko nabo bari banyurujwe mu nyuma baburirwa irengero tuza kumenya ko bari mu Burundi. Nimba barishwe naho nyene imiryango yabo ibimenye. Turasaba kandi leta ya Tanzania ko yo hagarika kubana itoteza imiryango yizo mpunzi zifungiye mu Burundi kuko baguma babategeka gutaha babafungiye mu Burundi canke imiryango y'abanyurujwe bande tutaramenye irengero ryabo
twabajije abonganiriza mpunzi hamezere kuwe yo zifuza kuja nabo bati abenshi muri bo bavuga ko bari baramaze kwiyandikisha mu guhunguka byumvikana ko abenshi bifuza gusubira ku mitumba bahunze bava ko kuko barakomerekejwe cyane n'ihotegwa bagiriwe n'igipolisi cya Tanzania ntibifuza gusubirayo abo banyamategeko basaba ko urwo rubanza rwuburanishwa mu idonido mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze umukozi mukuru mu bushikiranganje bujeje impunzi muri Tanzania yabwiye ishyirahamwe Human Rights Watch rihanye agateka kazi na muntu kubwo bushikiranganje butazi ingene abo bantu batwawe mu Burundi ishyirahamwe hase yagerekana ko igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'abarundi zirenga 145 mu makambi atatu bahungiyemo ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Bamwe muri bo bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe kandi ko bategekwa gutaha ku nguvu. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize akare ka Afurika y'ubuseruko yabaye kundwa iheze, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarateye akamo abakuru b'ibihugu bagenzi we kabasaba kumufasha guhimiriza impunzi gutahuka kuko kuri we igihugu kirimo amahoro n'umutekano. Hashtag rivuga ko ibihugu bya EAC birimo impunzi z'abarundi zirenga 300,000. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Kuri uyu wa gatanu guverinoma y'u Rwanda yakiriye icyiciro cya mbere cy'inkingo z'icyorezo cya COVID-19. I Kigali umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kaboyi yari ku kibuga mpuzamahanga ubwo indege yazanaga izo nkingo.
Mu gitondo cyo kuri wa gatatu nibwo inkingo 140,000 za AstraZeneca zageze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kigali zitwawe n'indege ya Qatar Airways. Mu bayobozi baje kwakiriza inkingo harimo Minisitiri w'Ubuzima w'u Rwanda Dr. Ngamije Daniel, umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye mu Rwanda Fodecora Beroma. Minisitiri w'Ubuzima Ngamije Daniel yasobanuye ko gahunda yo kwakira inkingo itangiye kandi zahagarara abanyarwanda bose bamaze gukingirwa.
Kwakiriye inkingo za AstraZeneca ariko nani mugoroba turakira ibindi 2,296 bya Pfizer. Nkuko bigaragara tuzagenda twakira inkingo inshuro nyinshi kuko umugambi ni uko dukingira abanyarwanda bangana na miliyoni 7,800,000. Bivuze yuko rero urugendo ruratangiye rwo kwakira inkingo kuko ziboneka, muzi ko ibihugu byinshi bizishaka, ariko igihugu cyacu kirakora uko gishoboye cyose kugira ngo inkingo ziboneke tubashe gukingira abanyarwanda vuba, dusubire mu murimo ibyaguma mu rugo tubivemo ahubwo dusubire ku kazi.
Minisitiri w'Ubuzima Dr. Ngamije yavuze ko ku ikubitiro izi nkingo zizahabwa abantu bose bakora mu bigendanye n'ubuzima, kuva ku bajyanama b'ubuzima kugera ku baganga bo mu bitaro bikuru, abakozi basanzwe bafasha mu kwirinda COVID-19 n'abantu basanzwe bafite indwara zidakira n'abakuze guhera ku myaka 65. Hari abaturage bataboneka muri iki cyiciro ariko bifuza ko nabizi inkingo zabageraho. Uyu ni umwe mu baganye n'Ijwi ry'Amerika utuye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali.
Nanjye ufite imyaka 60 kandi ni umunyerondo ushinzwe umutekano, nanjye urwo rukingo rwagombye kugeraho ushinzwe umutekano bw'umunyerondo.
Ni ukuvuga ngo nawe urifuza ko waba mu ba mbere barugezwaho?
Nanjye nifuza ko urwo rukingo rwageraho kubera ko ushinzwe umutekano, niba n'imyaka ntarayujuje 60 kandi noneho ndinyera gusaba
aracunga umutekano. Minisitiri w'Ubuzima yavuze ko u Rwanda rufite intego yo gukingira abanyarwanda bakaba 8,000,000 ko ntawe ugomba kugira impungenge.
Gahunda rwose irahari, abaturage batekane. Dufite gahunda yo kugira ngo buri munyarwanda ugomba gukingirwa azakingirwe bitarenze umwaka utaha mu kwezi kwa gatandatu. Niyo ntego dufite, abaturage 7,780,000 barengaho tugomba kubakingira kugeza icyo gihe. Ubwo rero buri wese atekane aziko tuzamugeraho, tuzadukingira tubikoreye mu bigo nderabuzima n'ubundi bibegereye, amakuru bazajya bayabona ku gihe. N'ubu abo tuzakingira guhera ku wa gatanu twatangiye kwegeranya urutonde rw'abo tugomba gukingira, bazahabwa ubutumwa. Turanasaba inzego z'ibanze zose guhera ku muyobozi w'akarere n'abamufasha bose kugira ngo mu karere kabo bakore akazi batangiye gukora muri iyi minsi ibiri ishize kugira ngo ibintu bizagende neza, kuko inkingo tumaze kwakira ubu guhera ejo ziratangira kujya mu bitaro no mu bigo nderabuzima kugira ngo kuwa gatanu tuzatangire ikingira mu gitondo, dukingira abantu twabwiye ko bagomba kuza, cyane cyane duhere kuri abona rimaze kubabwira.
Ministeri y'ubuzima yaherutse gutangaza ko hagati y'ukwezi kwa kabiri kugeza ku kwa gatanu k'uyu mwaka iza bimaze kwakira inkingo zisaga 800,000 u Rwanda rubaye igihugu cya kane muri Afurika gihawe inkingo za COVID-19 muri gahunda ya COVAX nyuma ya Ghana, Nigeria na Cote d'Ivoire. Kugeza mu Rwanda abantu bagera ku 119,111 nibo bamaze kwandura COVID-19, muri bo 12,772 bamaze kuyikira, abo yahitanye baragera kuri 635, mu gihe abakirwaye bangana n'174. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikiye kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira.
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7.
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8.
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4.
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9.
N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Raporo nshya y'ishami rya ONU ryita ku buzima w'emesi igaragaza ko umuntu umwe kuri bane batuye isi azaba afite ikibazo cyo kutumva neza mu myaka 30 iri imbere. Ni inkuru mugezweho n'umunyamakuru mushya hano ku Ijwi rya Amerika, Tim Harris Ishimwe, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatanze impuruza kuri wa kabiri ko mwaka w'2050 byibuze umuntu umwe kuri bane azaba afite ikibazo cyo kutumva. Iri shami risaba kongerwa inkunga yakoreshwa mu gukumira iki kibazo. Iyi raporo mpuzamahanga ikozwe bwa mbere kuri iki kibazo yavuze ko zimwe mu mpamvu zitera ibi bibazo zishobora kuba uburwayi buterwa n'umwanda, urusaku rukabije, ibibazo bibaho mu gihe cyo kubyara n'uburyo abantu bahitamo kubaho. Yongeyeho kandi ko ibi byose bishobora kwirindwa. Iyi raporo yateganije ingamba zakoreshwa mu kwirinda ku buryo byibuze byatwara idolari rimwe n'amasenti 33 ku muntu buri mwaka. Raporo ya OMS kandi ivuga ko byibuze yatakazaga agera kuri miliyari imwe y'amadolari buri mwaka kuko iki kibazo kititabwagaho ku buryo bukwiriye. Iyi raporo yumvikanisha kandi ko hatagize igikorwa bishobora kugira ingaruka ku buzima n'imibereho myiza ku bantu bafite kino kibazo, kujegeza ubukungu, itumanaho, uburezi ndetse n'ibura ry'utuzi. Impuzandengo y'iyi raporo ivuga ko umuntu umwe kuri batanu ku isi afite ikibazo cyo kutumva. Iyi raporo kandi ikomeza ivuga ko abantu batakaje ubushobozi bwo kumva bashobora kuzikuba inshuro imwe n'igice mu gihe cy'imyaka 30 iri imbere, ku buryo bashobora kugera kuri miliyari 2.5, mu gihe mu mwaka wa 2019 bari miliyari 1,600,000. Indi ngingo ikomeye raporo yibukije ni uko ku bantu bagera kuri miliyari 2.5, abagera kuri 1,700,000 mu mwaka wa 2050 bazaba bamaze kugira uburwayi bukomeye ku buryo bazaba bakeneye ubuvuzi, ugereranije na 1,300,000 zaba bafite ikibazo mu mwaka wa 2019. Raporo igaragaza ko kwiyongera biterwa ahanini n'umubare w'abatuye isi wiyongera cyane. Mu bindi iyi raporo ishimangira ni uko ikibazo nyamukuru kuri iyi ndwara yo kutumva ari ukubura uburyo bwo kwivuza, bikaba umwihariko mu bihugu bikennye ndetse bidafite n'abaganga b'inzobere bashobora kuvura iyi ndwara. Abagera kuri 80% batuye muri ibyo bihugu bikennye ntabwo babona ubufasha bakeneye. Iyi raporo kandi yavuze ko no mu bihugu bikize bifite ubuvuzi bwateye imbere abantu bose batabona ubuvuzi ku kigero kingana. Iyi raporo ikomeza ivuga ko kutagira amakuru n'ubumenyi buhagije ku ndwara zo mu matwi bishobora gutuma abantu batabona ubuvuzi bakeneye. Yongeyeho kandi ko na bamwe batanga ubuvuzi harimo abadafite ubushobozi bwo gukumira cyangwa kubona ibimenyetso by'ibanze byatuma iyi ndwara yirindwa. Aha rero niho OMS ishingira isaba ko hashyirwaho ingamba zo kubuza urusaku rukabije ahantu hahurira abantu benshi ndetse no kongera inkingo z'indwara nka mugiga zishobora gutera ikibazo cyo kutumva. Yasabye kandi ko hajya hakorwa ibizamini bihoraho mu rwego rwo kureba uko ubuzima bw'abantu bwifashe. Kuri iyi ngingo, iyo raporo yavuze ko 60% by'uburwayi buboneka mu bana biba bishobora kwirindwa. umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko byibuze amadolari agera kuri miliyari igihumbi akoreshwa buri mwaka hagamijwe kuvura iyi ndwara ku buryo budasubirwaho. Mu gihe bigaragara ko ikibazo cy'ubushobozi ari umutwaro uremereye, bishobora gutuma habaho guhangayika bitewe no kutabasha kuvugana, ingaruka mu burezi no kwisanzura naho byose biterwa no kutita ku kibazo cy'indwara yo kutumva.
Urakoze Timo Ishimwe, nongere guhikaze. Nchuti mwarimu dufite za matwi, aha ni ibiganiro byacu bihumurije, ndabashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika, nshimira n'abagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Eugenie Mukankusi ubafashije kuyakurikira. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe, mukomeze kandi kwirinda icyorezo cya virusi ya corona.